Mwiketu mnye mwanga mkuruwa komeza, sindisongwe nyandi kiumushikianga njuburunda jerugubu dandaji ya mahinguri oningenzi pelate niyonguru ya mugie kuburundi utagi zini teguri hagije yoku wakilina mainze goza komeza ya wakuruwi hugu buo murgiango hamuna watambo kanyibabo. Umunyamabanga mukuru akomeza arasigura zimwe mu mpamvu zatumye ibihugu bigize uwo muryango bisize inama yobereye Bujumbura uyu mwaka. Ngo nyahandi natanga uturorero tutuzu twasugumwe tudakwiye ku bantu bose bakwitabye iyo nama, amahote atari ku rugero rushemeye, ibyumba biberamo inama bidakwije ibisabwa n'amategeko, imiduga yabubahwa cyane cyane abakuru b'ibihugu itigeze yerekanwa, nubwo umugwi wakomeza waje Bujumbura kwirabira wemejwe kuriho hamwe n'urugero rwa internet rudakwiye. Ibiro by'umunyamabanga mukuru akomeza bivuga ko kubijyanye na internet inama ikeneye n'imiburi iburi amamega 80 ariko ayashobora kuboneka akaba atarenga 5. Kubijyanye n'imiduga yakoreshwa n'abandi bantu bazaba bari mu manama, umunyamabanga mukuru akomeza yemeza ko intumwa yarungitse Bujumbura zasanze amashyirahamwe yose zagendeye atanu arimo rifite igitigiri cy'imiduga ikenewe. Izo ntumwa zakomeza zidoga kandi ko zahawe imodoka arimwe gusa mu gihe zari ko zigendera ibibanza bitandukanye nk'amahoteli n'ibindi ziraba ibikenewe byose ko byatunganijwe. Zimenyesha ko iyo zihabwa uburyo bukwiye bwo kwiyunguruza ku mbure zari kubona ibindi bibanza byinshi. Sindisongwe nyamenyesha kwitunganywa ry'iyo nama y'ibisata byakomeza n'abakuru b'ibihugu n'abakenyezi babo riri ku bitugu byiwe, agasigurira umushikiranganji Pelate Niyonkuru ko bitagishobotse kwayo manama bera mu Burundi. Iyo nama yakomeza nubwo hafashwe ingingo yo kuyisibya, hari amanama atari make yo ku rwego rwa Afurika n'uturere yamaze iminsi abera i Bujumbura. Twavuga nk'iy'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu bigize ibiyaga binini bya Afurika CGL n'umunyamabanga mukuru wa EAC. Iyo abashikiranganji b'ubutungu n'imigambi y'ibihugu by'umuryango wa Afurika yo hagati CEAC y'abahuza bo muri Afurika nabo mu gisata cy'abikorera utwabo hamwe n'iyafashanya n'u Burundi n'izindi. Mbere na Perezida Nkurunziza mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka yari yasabye ibihugu byo mu muryango wa EAC gutunganiza amanama menshi mu gihugu ciwe, yariko yugurura indwi yo kwibuka imyaka 10 Burundi bumaze muri uwo muryango.
Twisunze ubushobozi bw'u Burundi bushingiye ku ndimi, ubwiza bw'imisozi, inzuzi, ibiyaga n'amashamba. Ntidukekera yuko icyiyumviro cyo gutunganiriza amanama menshi mu Burundi cyoshyigikirwa n'abo dusangiye umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Turasabye rero gukora ibishoboka byose kugira Burundi bwakire amanama menshi. Abaje mu Burundi bariyumvira n'amatwi yabo, bakibonera n'amaso yabo, kuko bakamenya ukuri ku bikorwa mu Burundi n'ibivugwa mu Burundi, bakaronka inkuru z'imvaho aho kuja ku more isaku canke ibihuha bikwiragizwa n'abatifuriza neza u Burundi.
Amategeko agenga akomeza avuga ko mu gihe igihugu bikinaniye gutegura neza inama z'uwo muryango zisha zimurirwa ibusaka muri Zambia ku cicaro cawo, n'ubu hamwe atakindi gihugu co kwerekana ko citeguye kwakira ayo manama muri uyu mwaka niko bizoca bigenda. Inama z'ibisata vyakomeza zaherwa gutunganirizwa muri Ethiopia mu mwaka w'2015, ari naho Burundi bwari bwasabiye gutunganya iyikurikira yo muri uyu mwaka w'2017. Gushika ubu leta ya Burundi ntakiravuga kuri iyi ngingo y'umunyamabanga mukuru wakomeza. Umuryango w'ubutunzi wakomeza washinzwe mu mwaka w'1993 uhurikiyemo ibihugu 20 byo muri Afurika y'ubuseruko n'iy'amajepfo. Eloje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.